Enrique Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihana iterambere rya Afurika aje afasigura ko imbo nyamukuru zatumye iryo huriro ryiyumvira gushinga ikigega cy'ugwaruka ari zibiri. Ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere. Nsengimana yadusiguriye ko icyo kigega gitunganijwe.
Umunywanyi atanga ishuno kwita capital de base umutahe w'amafaranga 5,000 duterera tugashyira muri ico kigega no kuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugeze kure cyane rwose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi 80,000 dusanzwe dufise turabona ko igice cyabo bariko barabyitabira cyane rwose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazaba bahejeje gushyiraho ico kigega.
Umukuru waje akavuga kandi ko abanywanyi b'iryo uriro ari wazotangura kuronswa ingurane bonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo.
Tutegerezwa gutangura twese dukwije nkuko twabwiye ko ari 80,000 abanywanyi dufite no kuvugana 1,800,000 niyo tuzotangurirako. Ariko turatera kamo n'abandi bantu bakunda ugwaruka abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufite babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashobora kuyishyira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kubera ko batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane imigambi yabo ibyihangiro ryabo bashobore kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yaciruguruye muri BCD babayike ne kontakite zacu ziriho barashobora kuturondera hanyuma hazoba kugurwa ku mugaragaro w'ico kigega abantu bose ntibazoba bugururiwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushyiraho ico kigega nabo nyine murumva ko batari atari abantu bakeya 80,000 by'ugwaruka.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Kumana aremeza ko bishoboka ko ugwaruka rwishingira ikigega cyo kuguranana gusa asanga hategerezwa kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene izo bigega.
Umutahe wafise umutahe w'1,800,000 agashyira hamwe ni umumenyi ni ikintu agira kiti kore nk'ikoperative aho koperative n'abanywanyi baca hamwe bafise uburyo hamwe bakabaza baraguranana n'ayo mafaranga yabo kugira barayikuba biteza imbere. Igihamba yaho rero ni ubushingi bacabishyiramo ingene gitunganywa abakizera kubona ikintu nk'icyo gitanguza kuraba icyo bita amahera y'uko ingene kiba gestion kukigera abahinga babishyiramo kugira bagitunganye ubu nasa kitunganyiza kumbura nta buhinga bafise hataje kuboneka aho bateza gukorera ya mishahara yaki byose bakayakurikwiye kugira gishobore gukorwa ngabo bimabigize batabishyiremo ubuhinga bukwiye ntibabishyiremo norme zikwiye cyashobora kutakora neza ugasanga muri 1,000,000 kitanga kumva na mahera aba yari ayabo nyine nta yandi aba avuye hanze.
Nsengimana arahumuriza ko byose biyumviriwe
hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi uw'abahinga munavuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twebwe nyene nk'ugwaruka.
Umuhinga ndi kumana nawe abona ahubwo kubigega bifasha ugwaruka byari bikwiye kugwizwa.
Iyo turiko turavuga rero ko ibigega binini binini bishobora gufasha ugwaruka tuba twifuza n'ibigega biza bifasha ugwaruka muri rusange kuko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufite ibyiyumviro bikomeye urashobora kuba ufite ibyiyumviro bikomeye muri ubutaburuburyo umva wowe umva banagufise nabo aho kumva baragufise nyine nibatamva ayo byatangura bakora mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo tubaza tuvuga turavuga dushaka ikigega kiza kuyurya muntu afite ibyiyumviro bikomeye mugabo afite n'imbere kandi ibyiyumviro abishyize mu ngiro byozana akarusho mu iterambere.
Iruhande y'iki kigega urwaruka rw'ihuriro rwa JAP rushaka kwishingira Perezida Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko hagiye gushingwa banki y'urwaruka nayo nyine izoha ingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo. Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55% n'uduce 2 by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uduce 1%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi. Abafite imyaka iri munsi ya 25 ni ibice 65% nayo abari munsi ya 35 ni 75%. Erojo Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.